Sindika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa Sindika National du Personnel Paramedical et des Soignants na CNTS Sindika des Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara Sindika CNTS avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama ayo masindika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu Ibujumbura
hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi hukazi hari hindagurwa ry'akazi cyagasakisaki itisunga amateka n'amategeko byatumbera hanini abaserukira abandi mu masindika kubera ko bariko barashyira habona ibikorwa by'isesa kugwa ry'ubutunzi cyangwa by'intwari tabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi je twise le diploma cyabaye badashyizemo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011 hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganje wari washyizweho mu 2012 icyo gihe byakorwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabayeho muri 2012 kuko twarimwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganwe
ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi arico gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ugwego bw'umushikiranganje wa mbere bituye bizaje ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma
turashimikira cyane cyane ko ngari ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nicyo kiri ku isonga ry'ibindi turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage kubihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishyura cyanke ngo aduhamagare burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushika aha byageze iyo rero bidashobotse amategeko mu bijyanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza
ayo masendika y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitoregwe umuti icyo bikoze abarongoye mu masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa
ntawe twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira abajejwe ubushikiranganje nibabyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana akababaro afise bwayabonye Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere yavuze ko bazobanza kumviriza neza ibyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu ibiro by'umushikiranganje wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na zayegeregere nyinshi uruna n'impuzo amasendika mu Burundi COSIBU Confederation des Syndicats du Burundi rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi bigane nibwe amazi atararenga inkombe ikete risaba uwo mubonano Ijwi ry'Amerika rifite ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoye runani COSIBU Celestin Savyimana amasendika sinapa na CNTS arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri urwo runani mpuzamasendika Pierre Clavenyonkuru Kigali ku Ijwi ry'Amerika.